Ngiri nzamba
nzamba irasamirana.
Amakuru na Jean-Marie Ndabashinze.
Mu buhinga bw'ibyuma turi kumwe na Inosa kubw'Imana kaje makuru mwategurwe kandi mushikirizwa na radio Inzamba agateka kawe na makuru mushobora no gukurikirana kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org ingingo nkuru nkuru zigiza no makuru. Buramatari w'intara ya Rutana no munsi yakubaguwe n'imbonera kure zo ku mutumba wa Gifunzo ni hafi y'umugwa mukuru w'intara ya Rutana. Buramatari Beda Nyandwi asanzwe akomoka mu Runani amizero y'abarundi mwizo mbonera kure za muhoye yuko yashatse kuzigonga. Ishirahamwe ryamenyesha makuru bahunze AGBE no munsi niho ryashiraho amategeko agiye kuzorigenga. Mugenzi wacu Bertrand Ndakuriyo araza kutubwira ingene byagenze. Abasirikare batatu bakomoka mu abasirikare batatu barakomeretse mu mutego watezwe n'aba El Shabab ejo hahise huko amakuru ava mu basirikare b'Abarundi bagiye kugarukana amahoro n'umutekano muri Somalia abitubwira ngo ibyo byose biva ku bikoresho bimeze nabi basigaye bakoresha. Mukanya inkuru imwe mukwayo.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Kuri no wa gatandatu mu gatondo buramatari w'intara ya Rutana yakubaguwe n'ugwaruka rw'imbonera kurezegamiye umugambwe CNDD-FDD zimwakiriza yuko imodoka yiwe yashatse kubamara ni mu gihe bariko barakora ikarashishi ahitwa mu birongozi ku mutumba wa Gifunzo ni ku mugwa mukuru w'intara ya Rutana. Reka iyo nkuru nkuru tuyibaze mugenzi wacu Jean-Baptiste Bireha.
Urudukura ngaho mu Rutana tumisha ko mu gatondo ka kare buramatari w'intara ya Rutana yakubaguwe n'ugwaruka rw'imbonera kure ahitwa mu gitaba mu giheza ariko zigira ikarashishi. Ayo makuru akatumyesha ko buramatari w'intara yagiye gushikira aho izo mbonera kure zari zigeze ahitwa mu birongozi ku musozi wa Gifunzo. Umushoferi ngo yari ku muvuduko munini biramugora guhagarara. Ayo makuru nyene akavuga ko izo mbonera kure zavuye zimukura mu modokari zitangura kumukubagura zimwagiriza ko yashatse kuzimara. Isoko rya radio Inzamba rikatubwira ko abapolisi bamucungereye umutekano bahavuye barasaha hejuru imbere yo kuyanyaga. Mumenya ko buramatari wa Rutana bamwita umukeba ngo kuko ari ku ruhande rw'amizero y'Abarundi ruhande rwa gatongwa sa. Mumenya kandi ko mu nama y'umutekano buramatari yari yagirishije ku wa mbere uheze yari yamije ko kizirekagirizwa gukora ikarashishi mu gatondo.
Arakoze mugenzi wacu Jean-Baptiste Bireha. Inyuma y'ishyirwaho ry'inzego zirongo ishyirahamwe ry'abamenyesha makuru b'Abarundi bahunze igihugu kuri uno wa gatandatu, abagize iryo shyirahamwe bazindukiye mu gikorwa cyo gushyiraho no kwemeza amategeko agiye kugenga iryo shyirahamwe. Abamenyesha makuru barenga 70 bari bitabye icyo gikorwa bakaba bashimishijwe n'iyo ntambwe nshyashya igiye kubugurura izindi miryango. Reka iyo nkuru tuyibaze mugenzi wacu Bertrand Ngendakuriyo.
Ayo mashini y'abamenyesha makuru barenga 70 bahunze igihugu bari bitabye icyo gikorwa cyo gushyiraho amategeko abagenga mu ishyirahamwe bise AGBE mu mfunyafunyo. Kubwa Jean-Marie Vianney Icyuburundi arongoye iryo shyirahamwe ry'abamenyesha makuru b'Abarundi bahunze igihugu yemeza ko ari intambwe ishimishije iryo shyirahamwe rishyitse ko kuko bizokugurura irindi mihora ishobora gutuma ibibazo bimwe bimwe bihanze abo bamenyesha makuru bahunze bironkegwa inyishu.
Tugiye kubandanya tuvugana n'ayandi mashyirahamwe mbuzamakungu asanzwe akora no gufasha amenyesha makuru bari mu buhungiro kugira ngo tubabwire imigambi dufise, turabereka ko nabo badushigikira ku bintu byerekeye uburyo kugira ngo dushire mu ngiro iyo migambi dufise yo gufasha abamenyesha makuru bari mu buhungiro ku byerekeye akazi kabo ka misi yose ko kumenyesha makuru. Ibibazo nyamukuru amenyesha makuru bafise ni ibibazo byerekeye uburyo ibikorwa byabo bya misi yose ibikoresho bakoresha kugira ngo babananye bakora umwuga wabo wa misi yose bakenera kandi nigene babaho barafise n'izindi ngorane zereke ngo kwivuza iyo byose ni mu bibazo rero tuzoshira imbere kugira ngo turabe ko tubitore muti turi kumwe n'abanyeshuri makuru bose bari mu buhungiro
muntu mbere yo kubandanya bashikiriza amakuru abarundi n'abanyamahanga Valerie Muco aje kumenyesha amakuru muri iyo shirahamwe amenyesha ku shirahamwe AGBE yashizeho urubuga ngurukana bumenyi bita site internet ruzoha akaryo ko guhuza abamenyesha amakuru mu mihingo yose y'isi arongera akamenyesha kugo rubuga ruzoba ruriko kandi ibinyamakuru n'ibiganiro bizokugwa nawe abamenyesha amakuru
ku rubuga ngurukana bumenyi cyose site internet ni AGBE abarundi abanyamahanga bazoshobora kuronka amakuru amwamwe tucisha kuri urugo rubuga ce mu nyandiko ibigano bimwe bimwe bizera cyo mu maradiyo muhora mwumva za inzamba zahumura bigashobora guca no kuri urugo rubuga ngurukana bumenye rwa JBE hariho imizi ni mbuga ngurukana bumenye za Twitter za Facebook hose ni kugira dushobora guhuza ubwa mbere amenyesha makuru abarundi tuje hamwe dushyiramo ingufu zacu kugira dushobora gukora ibintu bihinduke mu Burundi abantu bandanye baronka namakuru
amo kwibuka ko kuva haduka ubwimo rwa politike mu Burundi mwaka wa 2015 abamenyesha makuru abarundi barengizana bataye igihugu cy'amavukiro bahungira mu bihugu bitandukanye byo ku isi inyuma yaho hasambuwe hongera haraturigwa amwe ma radio yigenga
arakoze mugenzi wacu Bertrand ngenda kuriyo Arcade Habyarimana umwe mu bamenyesha makuru bahunze igihugu ari muri Canada arashima iyo ntambwe akavuga yuko iryo shirahamwe rizotuma bamenyesha makuru bahunze baguma bari ku kivi kandi bahanurana banahanahana ibyiyumviro ku byerekeye umwuga wabo twumvirize Arcade Habyarimana
shirahamwe nibaza ko rije hageze rizodufasha muri byinshi abamenyesha makuru bahunze bari hanze byarerekanye yuko bagumanye umwuga batigeze bata isuka sinkekeranye yuko bizodufasha mu kazi kacu ka misi yose ko kurondera makuru ko gusobora kubandanya umwuga wacu irishi hamwe rizona dufasha cyane cyane kugumana ubumwe hagati yacu kuguma tururunani rw'intamenwa sinkekeranya yuko irishyira hamwe rizofasha mu gutorera inyishi ibibazo bitari bike amenyesha makuru bahunze bafise baba abahungiye kure y'uBurundi baba abari ngaho mu karere na cyane cyane ahaniyumvira nk'abamenyesha makuru ayo makambi y'impunzi mu bihugu bya Uganda, Tanzania n'ahandi irishyira hamwe nkizera yuko rizofasha mu gutorera inyishu ibibazo bitari bike bihanze amenyesha makuru
Nidukurikira ikiwiriraho kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org kuva igihe cy'isaha 11 z'umugoroba gushika isaha 3 z'ijoro
turabandanya namakuru twabateguriye umurindi waragabanutse ku banyekongo bahunga ingwano yari imaze iminsi hagati y'abamayimayi hamwe n'abasirikare ba leta ya Kongo ibyo bikaba bigaragarira ku gitigiri c'abanyekongo gisa n'icagabanutse bahungira mu Burundi ariko rero hari abashika 34 bahunze leta y'u Burundi yasubije mu gihugu ca Kongo ikaba ibagiriza yuko bari mu barobeli b'abamayimayi leta y'u Burundi ikaba yahavuye ibifashanya na Republika Demokratike ya Kongo kubanungika ngaho muri Kongo reka iyo nkuru tubibaze mugenzi wacu Patrick Mitabaro
abamayimayi bashikirijwe igisirikare ca Kongo bagera kuri 34 kuri 38 bari bahungiye mu ntara ya Rumonge bahunga kuko bari basubigerejwe n'ingabo za leta ya Kongo leta y'u Burundi ntiyashimye kubaha indaro kuko ata amasaha 28 bamaze kugataka ku Burundi imbere y'uko bashirwa mu minwe y'abajejwe iperereza hakujya mu gihugu ca Kongo amakuru ava mu Rumonge yemeza ko abahunze intambara bagabanutse kuva ku munsi wa gatatu kuva aho leta y'u Burundi ifatiye ingingo yo kurungika aho yiketse ko bacuditse n'abamayimayi bagwanya leta ya Kongo ahandi makuru yemeza ko ingwano zoba zaracureshe muri ako karere kagizwe n'uduce twa Ubwari Ruhana Kazimia Terana Kibanga Kimina Ebanga Kicala Kisokwe Dome na Manga byo bari nabyo byavuye bituma abahunga bagabanuka ku bijyanye n'uruja n'uruza mu kiyaga Tanganyika ni kimwe mu ngaruka z'izo ntambara amato yahora atwara ibintu n'abantu yaciye abuza gukora ukuri kwamye aho igisirikare cy'u Burundi gikorera mu mazi niyo yaboneka gushika kuri 5 mu bikorwa byo gukizura mu kiyaga Tanganyika
Arakoze Patrick kubwa metre jamze bigirimana ngo amateko mpuzamakungu arakingira abantu bose naho boba barigeze kuba bari mu migwana kubwiwe rero ngo arafite amakenga yuko abamayimayi barungitswe mu gihugu cya Kongo bashobora gutotezwa canke nyere no kwicwa bakicwa ibyo ngo bikaba bizoca bibazwa leta y'u Burundi twumvirize metre jamze bigirimana
Chanzo kubwa yuko amategeko cyane amategeko mpuzamakungu akingira abantu bari kubarahunga byabyo by'ingwano cyane byaba umutekano wabo ushobora kubangamirwa tutibagiye amategeko mpuzamakungu agenga ibintu by'ingwano arakingira abantu bose mu gihe bahagaritse kurwana cyangwa mu gihe bashoboye kushobora guhunga bisigura rero yuko ibi byuko twumvise yuko leta y'u Bujumbura yafashe ingingo yuko abo bantu bahunze kibafate kibarukira Kongo hariho guhunyanga amategeko ajejwe kubahiriza abantu bahunze cyacana amategeko ajejwe kubahiriza abantu bahagaritse intambara tutibagiye yuko amategeko mpuzamakungu ajejwe kubahiriza kugwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu abuza yuko hofatwa ingingo n'imwe ishobora gutuma umuntu mu gihugu arungitswemo ashobora guhohoterwa rero turafite amakenga y'uko abamayimayi barungitswe na leta y'u Bujumbura mu gihugu cya Kongo mu gihe bariko barahigwa bashobora kugirirwa nabi bashobora gutotezwa bagashobora no kwicwa aho rero leta y'u Bujumbura yomenya ko ishobora kuzobibazwa kuko ayo n'amakosa baba bakoze kuko mu gihe bamaze guhunga mu gihe bamaze guhagarika kurwana mu gihe hariho impamvu zerekana yuko bashobora gutotezwa leta y'u Bujumbura ateza kubakingira kumbure umunsi bizoboneka yuko hariho ubutungane muri Kongo cyangwa ubundi butungane bwa bwose bushobora kuraba ibyo bashobora kuba barunini mu gihugu cyabo bakabibashikiriza ubutungane bwa buca bafata ingingo ya gihutse y'uko barungika mu gihugu cyabo ni ingingo nyuranye n'amategeko birashoboka yuko hagati y'u Burundi na Kongo hoba hariho amasezerano yo guhanahana abantu bafashwe abantu bazizwa ibyaha mugabo ayo masezerano hagati y'ibihugu bibiri ntaca asuma bahunyanga yandi mateko mpuzamakungu bashyize ku mukono twavuga cyane nk'itegeko mpuzamakungu rikingira abantu ibintu by'ihohoterwa convention international contre la torture ni naho rero tuvuga yuko amateko tugenda tutubahirizwa kandi abo bantu bashobora kwifatanya bagahohoterwa
amajwi ya Maitre Janvier Bigirimana tuyakesha mugenzi wacu Bera Gloria Kinore abasirikare batatu barakomerekeye mu mutego watezwe n'aba El Shabab kuri uyu wa gatanu abasirikare b'Abarundi bari bagiye gufasha kugarukana amahoro mu gihugu cya Somalia inkuru rero zivari ya Somalia zikatumenyesha yuko abasirikare bidoga bavuga yuko ibikoresho bakoresha bitameze neza reka iyo nkuru tuyibaze mugenzi wacu Odas Nimbona
abo basirikare batatu bakomerekeye muri uwo mutego n'umushoferi hamwe n'abandi basirikare babiri kuri uyu wa gatanu niho iyo modokari yo mu bwoko bwa Blende yari ivuye mu gisagara cha Mogadisho igana i Jowar Town ahari kirindiro c'abasirikare b'Abarundi bagiye gufasha kugarukana amahoro mu gihugu cha Somalia bageze hagati yaho bita Balade na Garsay niho baca gisasu catezwe imodokari irononekara cyane ico gihe bari bavuye gutora ibifungurwa by'abasirikare ibifungurwa by'indwi zibiri inkuru ziva ngaho i Somalia zikamenyesha ko n'amamodokari bagendera mu bu adakomeye neza ntizahahora nk'inkoho babohera hejuru yazo ntizizunguruka bigatuma bitaborohera kwivuna iyo baguye mu mutego canke iyo batewe
arakoze Odasi Nimbona mashirahamwe adaharanira ibitero bya politike yihaye umugambi wo kugwanya ihinduka ry'ibwizwa shingiro ari mu mugambi bise teshute arasaba abarundi bose kudakurikira Petero nkuru nziza mu mugambi we wo guta igihugu mu manga ariko arahindura ibwizwa shingiro ku nyungu ziwe bwite ibyo biri mu itangazo basohoye uno munsi aho banasaba umurundi wese ahari gukora uko ashoboye kugira ngo Petero nkuru nziza ntashike kuri uyo mugambi ugamije kwigira umwami twumvirize Maitre Vital Nshimirimana n'umwe mu barongoye ayo mashirahamwe
tumaze kubona inyifato yabamwe bamwe bageze leta ya Petero Nkurunziza ibandanya isahura abanyagihugu uno munsi bubagarijwe n'ubukene amashira hamwe ari mu isekezwa teshute ligamije guhagarika kubuza yuko habaho referendumu izoza guhindura ibwizwa shingiro kugira ngo Petero Nkurunziza yigire umwami w'u Burundi no munsi twasohoye itangazo aho duhamagarira abanyagihugu bose tubakebura tukabibutsa yuko iyo ngingo y'umushikiranganji isanzwe itandukanye n'ibwizwa shingiro hamwe n'amategeko y'u Burundi kandi iyo ngingo isanzwe itandukanye n'ingene igihugu gisanzwe cyifashe n'ingene abanyagihugu basanzwe bamerewe kuko no munsi nta woza gusaba abanyagihugu ni baterere abona ingene abarundi basanzwe bugarizwe n'ubukene ibyo bisanzwe biruko mu gihe abegere Petero Nkurunziza barangwa n'ubwishime agasuzuguro hamwe n'agakekezo bagiriye abanyagihugu hamwe biboneka cyane yuko abatari bake bariko baratunga ku buryo budasanzwe mu gihe abanyagihugu bobo bishwe n'inzara kandi bariko barahungisha imiryango yabo mu makungu ugaca ubona yuko hariho umugambi ugaragara yuko bashaka gutembagaza igihugu cy'u Burundi bagisige kiri mu marushwa hanyuma baheze bigire nico gituma duhamagarira abarundi bose yuko bo kugurwa amaso bagahakana ako kaga bakabuza yuko ibyo bibandanya bakanka gutanga izo ntererano hanyuma gucyo bazuba babujije yuko iyo ntwaro y'ubwicanyo ntwaro y'agasuzuguro iyo ntwaro y'ubusuma n'ubunyonyezi iheza igatsimbatara mu gihugu cy'u Burundi.
Ningaha rero duciye turangiriza ano makuru twari twabateguriye turashimiye mwebwe mwese mwari muduteze amatwi turashimiye Inosa yatumye ano majwi abashikira muze kugira ibihe byiza.